Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu. Aho mwutumvira kuri FM 88 bice bitatu na FM 104 bice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 bice 9 no kuri FM 95 bice 2.
Hari ikibazo mu barozi cy'igitoro, nico gituma ubona ubwato bwinshi butinjiye mu mazi. Igitoro ni intamamingaha ku rwego rw'abarozi, kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri.
Uwo ni Bwana Mukanyasadi, ni umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abarobyi n'abacuruza amafi ku rwego rw'igihugu. Avuga impamvu umwuga wo kuroba utarimo kugenda neza muri iki gihe mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Turararitse, mube hafi ya radio yanyu. Mbere yo kwerekeza ku mugabane w'Afrika, duhere ku mugabane w'Uburayi, aharaye habereye ibitero by'iterabwoba. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May uyu munsi ku cyumweru yavuze ko ibitero bitatu by'iterabwoba byabaye muri aya mezi atatu, icyo bihuriyeho ari uko ababigabye bafite ingengabitekerezo y'ubugome bw'intagondwa za Kiisilamu. Ibyo bitero avuga ko birimo icyabaye ku rutindo ruzwi nka London Bridge n'icyabaye ku isoko Bullock Market ejo kwa gatandatu. May yavuze ko iterabwoba ribyara iterabwoba, kandi ko ababikora bagenda biganana. Yagize ati, kugeza ubu hari ukwihanganira iterabwoba gukabije mu gihugu cyacu. Ati, tugomba kurushaho kubishyiramo ingufu no guhashya iryo terabwoba, tugakura ubutagondwa aho abaturage bahurira no mu gihugu hose. Polisi i Londres yavuze ko igitero cy'ejo kwa gatandatu cyahitanye abantu barindwi, kandi ko abagabye icyo gitero batatu bapfuye. Abantu 48 barakomeretse, bamwe bikomeye. Abategetsi bavuga ko umukwabu urimo gukorwa mu burasirazuba bwa Londres mu bifitanye isano n'icyo gitero. Uko birimo gukorwa ariko ntibiramenyekana. Cyakora ikizwi nuko iki gitero cyabaye uko byatangiriye ku modoka nini igemura ibintu yo mu bwoko bwa vani, yari ifite umuvuduko munini ku rutindo London Bridge yiroshye mu banyamaguru. Aho rero harejo kwa gatandatu mu ijoro nyuma ya saa yine gato. Abari bayitwaye bakomeje berekeza ku isoko Bullock Market. Abo bagabo batatu bahise bava muri iyo modoka batangira gutera abantu ibyuma. Uko ari batatu barashwe mu minota itarenze 8 n'abapolisi ba mbere batabaye nk'uko polisi ibitangaza. Noneho tujye ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda. Amashyaka hasa na komeye mu Rwanda hatari ku butegetsi hakomeje gutangaza ko Perezida Paul Kagame ariwe mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni nyuma y'ishyaka riharanira imibereho y'abaturage PSD, no kuri iki cyumweru ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu ryemeze ko Perezida Kagame ariwe uzaba umukandida waryo. Ibibaye mu ishyaka PL birasa n'ibidatunguranye ubwo ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'Abanyarwanda PSD ryatangazaga ko rishyigikiye Perezida Paul Kagame nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida wa PSD Bwana Vincent Biruta yari yabivuzeho hashimangira adashidikanya ko n'ayandi mashyaka azatanga Perezida Kagame nk'umukandida. Ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu naryo riteye ikirenge mu cya PSD. Amashyaka yombi afatwa nk'atavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda. Turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha ya mu gitondo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
tujyana neho mu Burundi abana bavuka na indwara y'umutima kimwe nabifata bakuze birabagora kubona uko bivuza iyo bakeneye kubagwa uretse ko bisaba nakayabo k'amafaranga nta nabaganga b'impuguke bari mu Burundi bashobora kubikora cyakora hari ishyirahamwe ryitwa Maison Bon Samaritain du Burundi ribafasha kujya kwivuza hanze ku buntu uretse ko abagira ayo mahirwe ari bake ugeranije n'ababyifuza inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika i Bujumbura Eroje Wirikaneza
bari bambwiye ko norondera imiliyoni 6 byo mu kwihebo nari nihebuye nyene ko nabona ayo mahera bansavye n'ukuri n'ibihumbi 50 sindabifata mu ntoki
umukenyezi w'imyaka 45 afite agahungu kiga mu mwaka wa 4 mu mashuri y'intango nakana kagira gatatu mu muryango w'abana batatu nyene kakaba ari nako kanyuma Daniel Manirakiza numwe mu bana bagize amahirwe yo kuja kwivuza mu Faransa indwara y'umutima umuryango wiwe nta buryo wari ufize bwo kuja kumuvuza umubyeyi cyo kimwe n'abandi bavyeyi hatibagiwe abandi bakize iyo ndwara ubakanyamuneza nikose
bo umunezero twumvise wabaye umunezero mwishi cyane udasanze mbere kuva umuntu ntagiye mbayeho nta muntu n'umwe cyane mukigere ndawubona kuko harageze n'igendo cyo kwivuga no mu miryango yacu beshi banavuze wumva Hana twagenda tugiye kudotora hanyuma gace baratwinyegeza. Ibintu byaraba kubera gutinya ikibazo cy'iwacu.
Nje nitwa Nkoza Jitikaela, aniga kuri Semshirakans, afsinyaka 14, nkabambana n'abyeyi banje. Jewe nkabandumwa nagiye kuvugwa hanze mu bagwaye umutima, hama Imana irabikunda yabikora, ndahira ndagakomeje neza. Umutima narawuvukanye, sinashobora gukina n'abandi bana ngo niruke cyangwa nyine ngo nkore ikintu kindisha cyane, ntibyo ashobora gukunda. Ubu nta na kimwe ndashobora kwiruka, byose ndabikora nta ngorane.
Hahindutse ibintu byinshi kuri jewe. Kubera ari byo nashobora gukora ubu nkora nk'akarorero nka siporo narifuza gukina nta kibazo na kimwe kandi ntanu na hamwe numva mbabara ndiko ndakina
nari febre cyane kuko n'ibiro byaguma bipunguka nk'icyo gihe naja kwipimisha bambwira yuko ngo ayo umutima nari navuye ku biro 76 nari ngeze ku biro 55
n'ukuri ntangorane mbona afise kwishyura arakurikira neza reka n'igikorwa atahora nkorera ubwa mbere ubu ndabona ko akimporera n'urugendo atahora afata ubu arufata neza tukagenda tukagaruka tangorane
akina n'abandi
neza cyane asanzwe arakunda n'umupira umupira arawukunda cyane
uwo munezero ishyira hamwe ry'umusamariya w'imbabazi Maison Bon Samaritain du Burundi ribona mu impembo nubwo atamafaranga ryinjiza Alexis Butoyi ni warirongoye
Nacho turunka mu nyungu z'uburyo ariko turunguka cyane kuko nta kintu kiryoshye nko kuba ufise amahoro y'umutima waragiye mu mugwi munini dusubiza ubuzima umwana agwaye n'umunezero mu muryango birahimbaye kumva waterereye naho kiba kintu gitoya ubu busamariya bwacu rero naho buri uravye nk'umwana aba agiye kuvugwa niwe mutegetsi wejo niwe mukozi w'igihugu niwe azoba mukoresha birafasha kukusanga umuryango babuze amahoro uwo mwana wabagwaye birabasahura vyinshi
abakize n'abakijije ababo barashimira ishyirahamwe ryabatabaye
ishyirahamwe ry'abasamariya agenda ryifuriza umutekano udasanzwe n'iterambere rikomeye n'uri ku mutima w'igirukundo boshishikara bafasha abantu
Icyo noyifuriza niba ndangitera imbere nyabona nk'umuzinga n'Imana ihezagire izo kwa mitera imbere imyaka yose yitaho abafise ingorane nk'izi
nk'icyo nosaba nk'abariko baratwumviriza rema boshobora nk'uwo mugira neza Alexis kugira icyo bakora kugira ngo nawe bamutere agatege n'umuntu yitanga cyane mu buryo bukomeye cyane
Ariko abasamariya b'imbabazi basanga bonyine batikwije.
Hamwe ubundi kandi mashira hamwe akora nk'ibi, tugakora mpugu bitandukanye bakaronda ibindi bihugu tudakoreramo, tubaviza gusumba kuko abagwayi ni benshi cyane. Tukurikije ibiharuro vya OMS, umwana umwe kwijana ku isi nzima avuka afise umutima utugaye. Gaha mu Burundi bararenga kure niyo kuko dufashe nk'abo twakira buri mwaka nabo turungika ni benshi cyane. No kubwira yuko uyu mwaka gusaho tugeze ngaha tumaze kwa kira amadosiye ashika ku 90 bavuga cyane amaze amashyira makuru nk'ibi nubwo atoboneka hasi hakaboneka abadufata mu mugongo kugira ngo nabo bemerewe baronke byihuse bitabo by'inzira n'imatike y'indege kuko benshi babibura hamwe bagapfa kandi bari baronse tumwe twagusaba bavura
bamwe mu bavuwe bagakira bahakuye indi ntumbero y'ubuzima
akaje nshaka gukora no kuvura abandi bana nkanje Nshakwa kuvura abandi bana nkanje kuko nanje abamvuye prama baramfashije ikintu gikomeye cyane.
Ibyo ndiko ndiga ni nagirirwa ubuntu Imana ikantera iteka nanje ndashobora kujya mu bonsa mayite vraiment nanje nkagira icyo nterereye ku bana b'Abarundi.
Kuva mwaka w'2012 ishyirahamwe ry'umusamariya b'imbabazi ritanguye gukora rimaze kurungika muri rusangi abana n'abakuze 144 kwivuriza hanze y'u Burundi. Abantu rirungika ribahabwa n'abaganga b'abahinga baba bapimye naho abana benshi bagitura baba bagwaye umutima n'abagwaye izindi ndwara zavurirwa mu Burundi rishobora kubafasha ariko abakuze bari munsi y'imyaka 60 ryakira abagwaye umutima gusa. Abagwaye icyo basabwa no kwirihitika indege byonyine nayo kubaho no kuvurwa bigakorwa ku buntu. Abahinga bavuga ko mu Burundi abana bari hafi y'ibice 20% bavuka n'indwara y'umutima. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Rose, tuve mu ntara Bujumbura tujye mu ntara Rumonge aho abarobyi barenga 70% bahagaritse akazi kabo ko kuroba ku kivuko cya Rumonge mu ntara Rumonge kubera ubukene bwa lisansi. Ibi byemezwa n'umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'abarobyi n'abacuruza amafi mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka adufitiye inkuru irambuye.
Ushitse ku kivuko cha Rumonge uca wibwira ko hari bamwe mu bakora umwuga wo kuroba mu kiyaga cha Tanganyika bahagaritse akazi. Aho naho hibonekeza ku bwinshi amato ari ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'abarobyi bicaye babuze yo bacira nayo bamira. Muri abo Ijwi rya Amerika ryahasanze umwe mu bategetsi b'urunani rw'abarobyi bo mu Burundi. We nawe ni Mukanya Sadi, umunyamabanga mukuru w'ugo runani ku rwego rw'igihugu, atanga igituma umwuga wo kuroba utari kugenda neza muri kino gihe.
Ego hari ikibazo nga ha mu barovyi cigitoro nico gituma ubona ubwato bwinshi bitinjiye mu mazi. Igitoro ni intama mingaha mu rwego rw'abarovyi kubera yuko atagitoro turonka cyane kugira ngo dushike aho imboga ziri. Ni kuvuga yuko twandikiwe iri 30 izo litro 30 nazo ntizishobora gushika aho imboga ziri.
Ibivugwa n'uwo mutegetsi wo mu runani rw'abarobyi biremezwa n'abarobyi bo kumweha wa Rumonge. Bavuga ko igitoro kingana n'ilitiro 30 baronswa kuri buri gipe iyo bagiye kunywesha ku mastasiyo ataco kibafasha bahisemo guhagarika umwuga. Ndi kumagenge Federico n'umwe muri abo barobyi bahagaritse akazi ko kuroba araheze iminsi.
Nibyo kubera ingorane y'igitoro. Imboga ziva kure niyo ziko ziraboneka ariko kubera ingorane y'igitoro turonka ilitiro 25 ntidushobora gusikana n'iyo ngorane dufise.
Muri iyo minsi rero akavuga kariyo mu kiyaga
ifi zariyo umwimbu wariyo mugahabutse igitoro.
Rero ko ari wo mugabo wari usanzwe gukora ubona agahombo kangana gute?
Agahombo ni kanini cyane kuko sinzoronka ukuntu ntunga umuryango kuko n'ahandi twazi kuburaro n'ubura haraha mu kiyaga.
Mu runani rw'abarovyi mu Burundi bemeza ko agahombo ari kanini haba ku barovyi no kuri leta. Umunyamabanga w'ugo runani Mukanya Sadi afite icyo asaba ubushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu ubutari na gatatu.
Igitoro muri ubu rwego rw'abarovyi igitoro ntaco. Izo za Nyanzarake za Gatumba aho hose muri iyo myeha yose dufite imyeha 18 mu gihugu cy'u Burundi aho hose barafise ntambamye igitoro ntibaroba kubera ibura ry'igitoro.
Muri rusange mubona abarovyi boroshwa iritiro zingahe ruhande y'izo 30?
Ndibaza yuko twebwe turabarovyi kandi amazi yose turayamenyereye. Ni kuvuga yuko niburi uri bohabwa ilitiro 60 kugira bashike aho imboga ziri. Ahampande izo ilitiro 30 bahora batanga bo kongerezwa izindi 30.
Buramatari w'intara Rumonge arumva igisabo cabo barovyi ariko asanga bidashoboka. Juvenal Bigirimana asaba barovyi kuba barikora kuri izo litiro 30 z'igitoro baronswa mu kurindira ko igitoro gisubira kuboneka ku bwinshi.
Icyo gisabo ndacyumva mugabo nabo nyene uri kurumviriza neza urabona yuko cyoba kirimo novuga nti nk'ibintu bidatomoye neza kuko igitoro baronse bahawe mu ntara ya Rumonge ndavye ikumbibe za Rumonge turonka ilitiro 30 ku murovyi wese buri munsi buri bwato. Icyo gitoro ndibakoresha icyo kuko kumazi y'u Burundi twasanze gishoboka kugira bagisabikanye n'abandi baronke ntibave basanga kuko nabo barovyi bakava kuroba izofi bashise ku musozi bakabura abazibagurira abazitwari bujumbura ko zitwagwa n'umuduga zizobapfako. None imiduga niyo yabura igitwari bujumbura bazosha bakoresha iki? Nabo barovyi bakeneye kwiyunguruza imiryango yabo ikeneye kwiyunguruza imiduga rero irakeneye n'abandi barakeneye kuko ariho dufate abantu benshi bafise amahinguriro ngaha bakora bahingura ibintu nuko rero ubuzima bumenya yuko bwo gabugwa bose n'umurovyi ntakeneye zijya figusa rakeneye ibindi none akeneye ivyo bindi nabo ntibakore
mu ntara ya Rumonge haharugwa amastasi 9 imwe kuri zitanu ziri mu gisagara ca Rumonge niyo yariko itanga ico gitoro kuri no wa kane ariko gushika igihe cy'isaha 6 z'umurango kuri no wa kane nyene cyari cyarangiye mu ntara ya Rumonge iri mu bumanuko bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyi nkuru Shuti mukomeje kudutega amatwi tubutse ku yari radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ubu noneho ni umuganya w'ikiganiro Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
ikaduni kwa nyungu makonzi vitu yago cha politike nolele kazoza mwiki nolele cha kabili icherekeye iki yago tugira na umu nyima wanga mkuru umu gamge SNDD FDD General Evariste Ndayishimiye
banza uyumviru woyono neolino kuko ni woja kuyumviru li shetani umu mara hiko ngonda mutae ngone kandamnichi ngui shetani yivereo rumba rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abarondegwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibiri rumba rero na uri kuvuga ngo ubutungane ni bukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture ni batunura kwari bo benshi uzasigira gute
ubu rero kubganye ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba natanguye kera kali twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumirira ngo urumva bacha muzana ngo nabajya bagize kudeta nce navuze ntahubwo mpuvuze bige vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe base ntagire numwe avamwo niko ntarabyumva bya bavuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kware wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwonye mbeko atanu uri kwa mufugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu canke yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni 5 mbeko ubu batanu ari kwa mufugira ngo naze mu biganiro none wese ubugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bavushaka rero ibiganiro ahubwo nimuvuge n'abagizi ba nabi ahubwo twugurura ubusha bwose bave banze nabo nyine mu biganiro none kwizo batabivuga icereka rero ko bavuga ibyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe nabi nuko bashaka ko wakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari wagumapfuza
ivyo wagumye ukora byose ni azahazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni defte deho ni wabushyira mu gisirikare akantu kwa gisirikare
musanze iyo nzu ubwenge ikintu cyose uramenye ngo kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare ukora ibyo gisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi umugambo ntunganya ibikorwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibikorwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikorwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikorwa bijanye n'icyo gikorwa akora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ari ushitse ku manuka utatambuka cyo kwirahindura ingendo
ariko uko mwarakadasohoka nawe nurabe gusemira jabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
jabu twahujwe n'ibintu bijyanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubu rahati twahuriye munsi y'iti kidarapa nuvuga icaduhuza cyari igihugu mu gihe ahemukiye igihugu je nanze ntahemukiye igihugu ntidushobora kumvikana ibyo birumvikana iyi nicyo gituma rero tubangwa mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu
n'ubahihe yose ntirajyaho
yagerera ntubimbaza mu gicunza ariko arayerera Koko na wapo wangwa mumuchu yu ugo karti hawe yu otaga adres nijo chere kanako ahire yes
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri cette destitute bari kubiyumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Vice Ndayishimiye ashobora guhigana igice kibanza
icage
wahavuye
icage nababivuga mugabo urumva ntivyari nikimenya amenya ko bitari byo urabona nti subyo byaba iyo bibavyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka nje ntabyo wigeze ubona ndiba
ijye ntibi mukuru w'igihugu uno munsi nta ni naho ikuza mutino yihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyo ituma je abantu bari kubarantangaza sinumva igituma abantu baha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ku mukuru w'igihugu benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu ni General Igeni ubwo barazi cyari
cy'umukuru
ko umukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nago pangiye kuzongera ikizongera sindacanga mugabo
ndakubwira
guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je biradanira nubwo je sinumva niyo no bihera n'ubunyene nkumva kumenga no uvuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko bayi mushikiranganje imwe hagati mu gihugu kawa mu general kawa mukuru ku isonga rya CNDD-FDD none icyo usigaje ni
hari igihugu kiba kiri kugutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
general bati ndashimye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kiro kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributse wewe ukunda kuvuga yuko kumenga nta na kintu kiba gihonyanzwe mu ayo masezerano
ivyo ni bandi babivuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
cy'abarundi
uvuze rero ubu duci manza tudasanga amategeko umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tubufute cyewe sishobora kumva bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cyawunguruza mugabo ntushobora kujya kuvuga ngo jewe ngo ingingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije ntakwe kwitoza nibande bari mu gwego gwitwa gwiki nibamwe bikira imanza rero kwikira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo ubu n'umukuru w'igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamada yubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuge ko azokwitoza mu kigo kigira kane uri sere defte dite mara yubana
eko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora baye ari n'atora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo n'inkuru samaza barundi kuko ntiturashikana no kugica cyo gushira mu ngiro ivyatoye muri sere defte muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza nukugira badusamaza ntidushire mu ngiro ibyo abanyagihugu batoye hanyuma tunabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ivyo nyene baza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe tuega tuzokwikontorora turabe neza hama duce tuba tuti none ubu naho tuzogira ibiki iki rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki niho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha wabishyira mu ngiro ni naka mukurumva no munsi ntihaba haragera kuko ntitura nikontorora ko twashyize mu ngiro ivyo batoye tuzagutabura kwimvira ibindi dushyira mu ngiro
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri sente defite ndi kumurakora
ego cyane sinzi ko maze iminsi uri kurankurikirana jewe natanga ugisekeza ryitwa kurwanya ubukene uwo mwaka muri sente defite twahaye icyivugo ati uyu mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene situhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero mazimise wumva njagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mpfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakoreye ko abishomere byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ugaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa ya mbere dufise awe no gufatiranya ne kumukingo awogera utambwiye we ko ubunyene wihangingo atareti guhakaza atamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufana inzara ubunyene ukabinyemerera neza se rero cyafata inzara ngize ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kure mu kintu uwo muntu ntacamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuja cyamwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwaka nuvuje kwa kiyo talenta yayo kuko ntacimariye
none ubu mubaza iminsi mu bagira ngo bakore iki
abene gihugu bose cyindabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka kwari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyine umugambi gusa ndabahaburore cyangwa bwo ndakwa karorero ndavise nk'uburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero je kugira inkoko iragura inka
agira bati
we inzira yoroshye ubunye
shikuza
ngo inzira yoroshye ubunye inkoko ibundikira ubusubwo ngara
na 200 yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswi butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko gugwa ngahe utuze ushobora kwibeshaho na bitari ko
none ubwo gugwa iki kwindi byose byadzibye
ntiwumva ugugwa an ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko gugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufate ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutabu ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruze ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutayi none ntuwurose ntiwarose umuswi
udafite izo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe nika muri primaire tera cyo ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nani nakubiye nakubiye ngere natsubiza iriko none uwo umutaye no wowe gutsubiza iriko umutaye ni wewe nyene none niba akora cyende ku mutaye kandi nibizo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose bakigira iziriko niba ko haba bwa ni byatsi bati
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe ko twese twagira umwimbuka mu musese kandi twa duhombye rero upfumuhebye uheba gukora ngo kubera uhavura ngo museseka urumva twa duhombye turose
oya ngo buri umutaye mugiye gutsibiza iriko mwese ubura ni byatsi bakibamo
atubura ni byatsi bakibamo mubitsize mwese muca muronka byinshi mugaca mwishora hanze mugaca muzara amadora ntimuca gutabagira amahingure erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha ko umurundi wose ategeza kugira intumbero
ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike none rekazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyi no mu byanyu nawe utaha
ndagushimiye cyane Jerome Niyonzima kuri icyo kiganiro waduteguriye nkaba nshimira kandi n'abaduteza amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bisorejwe cyangwa se bihumurije kubanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Justin Twet afatanije na Fatuma Karala Arimasi naho kuri mikuru mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi nongere mbashimire byimazeyo mbifuriza ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.